Abishwe n'abantu bizinagabo gusa ku mafoto yatemberejwe ku mbuga nkoranyambaga byabonekaga ko bakiri bato. Musitanteri wa komine Matongo yemeje ko abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano wundi arakomereka. Alice Nsabyumva ariko yatubwiye ko atamajwi canke ibindi bibazo bari butwishyure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ari bugire vyinshi atangaza. Yankurikiye nawe nyene kwabaye nkuko yashinze gucisha make. Mu butumwa bugufi yarungikiye amenyeshamakuru bwanditse mu rurimi rw'Igifaransa yagize ati hasambuwe akarwa k'iterabwoba muri aka gatondo Matongo mu ntara ya Kayanza bihevye abiri baricwa umwe arakomereka cyane uwundi nawe yongera arafatwa. Umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe n'ako karwi igihe habwa gukozanyako. Uramatari wa Kayanza Colonel Hamikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije. Muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu raruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze. Yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira igice kitari gito c'intara ya Kayanza cegamiye harimo na Matongo. Colonel Cishahayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakarikanura bakarya kara komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka. Umunyagihugu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'uwaho mu gace yabo bantu biciwemo kazwi nko mu Kigwati.
Hariho umugabo umwe aba ngaha mu Kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura bane nyene ngo nta nkoba bafise ngo baca mubaza ngo hatukeze ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu Kigwati ko bagomba bashike nyene nawe mugabo uko nyene acarabwira bari mu Kigwati ki babantu turababonye ngaba aye chef de zone aravyuka ahitana n'umupolisi bari bari kumwe uko nyene bashize amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafise grenade caza kuyikura mu kuguru aca arayibatera n'abasirikare bari ku position nyene ngaha bari bamaze gushika hepfo baca bararasa bo batatu bose babarasa mugabo babiri nibo baciye bapfa.
Yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwereka inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje inkoho ariko basatse barabura.
Umwe rero muri abo niwe batarashe baciye bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabatsembagiza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazobazanye gusa bazanye amakoti ngo aho baraye niyo baje bazanye nyamakoti bari bafise.
Uruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira buramatari wa Kayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muranza hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ku minsi ya gatanu nyagatandatu umuntu uheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu. Babiri barishwe hafatwa inkozi zitari nke amasasu n'ibindi bikoresho birimwo ibitanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara y'izuba nk'uko twavyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzokira. Anavuga ko atazumurwa bateye begamiye. Mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa Busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'ipete rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwuyi k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura. Umupfakazi yikekwa gukorana nako yarahagaritswe. Kugeza ubu nta murwi yitiriye ibitero ariko ishamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bw'uburengero hamwe na Kayanza na Muranza. Iyo harimo y'abanyarwanda nk'uko vyemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano. Mbere bamwe mu baheruka gufatirwa muri iryo shamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko ari abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda. Mu Burundi mushikiza manza akizigenza wa Republika mu mizi heze yagirije bamwe mu banyepolitike nabo mashyirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero vyagiye vyibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba. Sylvestre Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera imitahe mpuzamakungu. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.